Uri kimuchi kwangu ire, we yagale mu visera vyoma.